mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Hano muri studio y'ingo muri kumwe na Joy Diana Nina hazwenge kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Twi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Senari nkuru mu gihugu cy'u Rwanda yemeza ko mu 2017 yakiriye imanza 69 z'abubakanye bituye ubutungane bipfuza kuvana mu gihugu cyose. Mu 2018 izo manza zavuye kuri 69 zija ku 1311 mu gihugu cyose nyene. Abenshi mubaza gusaba gutandukana ariko kwahukana baza bava ku murwa mukuru Kigali mu Burundi. Nta bitigira ibishasha byerekana uko ico kibazo cifashe. Twashoboye kuronka bivanye n'uko ijwi rya Amerika bitacoroshe guhabwa amakuru n'ibisata bitandukanye vya leta. Gusa radio y'abanyagihugu RPA mu nkuru yakoze imbere yo kugagwa mu 2015 yemeje ko yishimikije ibiharuro yavuga ko yakesha sentare intango ya Kinindo byaboneka ko ibitigiri by'abahukana byongera ku mwaka ku mwaka. Hagataho ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP cyo mu Rwanda mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze casohoye raporo yerekana ko ugukoresha nabi imbuga ngurukana bumenyi biri mu biriko birasenya ingo. Ivyo raporo byifashe gute? Reka tubaze mugenzi wacu Asumtakabuye.
Gatanya ikomoka mu gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ntiyarimenyerewe mu mpamvu zituma bashakanye batana. Ubushakashatsi bwakozwe na IRDP umwaka ushize bwagaragaje ko aho iterambere rigeze abantu bagaragaza ubushobozi bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga byagize ibyiza byinshi ariko bizana n'ibibi, cyane cyane iyo izi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi hagati y'abashakanye. Ndushabandi Eric umuyobozi wa IRDP avuga ko gukoresha izi mbuga nabi basanze biza mu mpamvu za mbere zituma ingo zisenyuka muri iki gihe.
Icyagaragaye mu mijyi cyane cyane noneho ni social media ndetse na technology. Ubwo icyo nacyo ni indi ndiva ya cause y'impamvu ya za divorce. Akaguma kuri chat ariko noneho chat iyo ibaye mbi umugabo akayikwaho biba imbarazo yo kuvuga ha turi prevent ayibonye. Mu bushakashatsi twagaragaje iyo umuntu amaze gushaka ugasanga arashaka gukomeza kuba umwana muto abagabo rwose ugasanga uko yitwaye ntiyitwaye nga kwa kundi abyifuza kuba umutware ahubwo yarashatse ariko ntiyamenya ko ni ukuvuga arakomeza kujya mu kabare, arakomeza kujya kureba imipira, arakomeza kujya mu rungano. Ibyo bigahindura bigahita bihindura icyo umugore yari ategereje. Nawe
ibyavuye mu bushakashatsi bwa IRDP ntibiri kure y'ibyo abakorana n'inkiko bunganira abantu babona. Maitre Vode Kayitana umunyamategeko wunganira abantu mu nkiko nawe yemeza ko bajya bahura n'iki kibazo cy'abashakanye batandukanywa n'ubutumwa bugufi, amafoto agaragara kuri telefoni z'umwe mu bashakanye yaba umugabo cyangwa umugore, mu gihe ubwo butumwa buza bugaragaza ko umwe mu bashakanye yagiye ku ruhande.
Hari urugo mu minsi yashize umuntu yarimo ampa umugore amubwira yuko yafatiye muri telefone y'umugabo we amafoto n'amamesaje. Umugabo hari umukobwa wamwoherezaga nyine abantu n'amamesaje by'abasheri sheri wanjye n'ibiki, hanyuma n'umugabo nawe akamusubiza bakavuga n'ibindi bintu bavugana nyine byerekana ko ari presence z'ibindi byabaye imbere. Iyo kayo narayibonye social media ni nk'ibisuko, umwe abariwe undi muntu bakwirirwana akabamwandikiye cyangwa undi muntu yabonye ku manywa akabaramwandikiye undi akabaramusubije abantu bagira n'irari ubyanze bikunze n'abana bagira ingaruka kuko ababyeyi nabo babona umwanya wo kuganiriza abana kuko urumva umwe abahuze ahugiye wenda muri famiye muri gurupe batatu cyangwa muri abo basheri be abana bo urumva umwanya wabo uba mutoya. Iterambere rizana ingorane kuri famiye no ku mibereho y'abashakanye no ku mibereho y'abana.
Hari umuryango wari warashakanye umaze imyaka icumi ubanye wampaye ubuhamya ariko bifuza ko ntabashyira amazina yabo cyangwa amajwi yabo kuri radiyo. Umugabo Nise Karangwa Emmanuel yabwira Ijwi rya Amerika ko buri gihe yajyaga abona umugore we yanga kumwereka telefoni ye ndetse banamuhamagara akajya kwitabira kuri. Umugore yakundaga kuvuga ko atinda ku kazi kuko umukoresha we yabaga yamuhaye imirimo myinshi. Karangwa yabwira Ijwi rya Amerika ko iyo myifatire y'uwo mugore we yahoraga muri telefoni yaje gutuma agira amakenga ahitamo kumukurikira umunsi umwe amubwiye ko agiye ku kazi ku mugoroba. Karangwa avuga ko yaje gusanga umugore we aba yagiye mu kabyiniro ndetse afata amafoto tabyinana n'abandi bagabo bamubwira amagambo akomeye. Uyu mugabo yavuze ko iki kimenyetso yagijyanye mu rukiko kiba impamvu z'uko uyu muryango wabonye gatanya. IRDP yakoze ubushakashatsi inagaragaza ko iki kibazo gikomeye kidashingira gusa ku magambo abashyingiranywe bandikirana n'abo hanze, ahubwo usanga gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagarika ibiganiro hagati y'abashakanye kuko buri wese umwanya munini awumara muri telefoni cyangwa internet.
Ati gikomeye cyane ni uko nguko social media na teknoloji na televiziyo mu rugo byose byatumye noneho dialogue itahaba. Kuba social media abantu twaraziguye muzika tukazikoresha ariko tukavanaho wa mwanya wo kuganira ukavanaho umwanya wo kuvuga ati ndandika iki sinandika iki. Umuco wo kutizerana waje kwiyubaka muri ubwo buryo, umuco wo gucana inyuma no kutizerana naho ngaho bishingiye.
Imibare igaragazwa n'urukiko rw'ikirenga yerekana ko imanza za gatanya ziyongereye cyane. Uru rukiko rugaragaza ko imanza za gatanya zaciwe mu gihugu cyose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi zari 69 mu gihe umwaka ushize wa 2018 zikubye inshuro 19 z'ibihumbi 311 mu nkiko zo mu mujyi wa Kigali ziza ku isonga kugira umubare w'imanza za gatanya kurusha izindi nkiko zo mu gihugu. Kicukiro iza ku isonga mu kugira gatanya nyinshi. Umwaka ushize wa 2018 habarugwaga imiryango 210 yatandukanye byemewe n'amategeko. Gasabo 190 na Nyarugenge 157 mu gihe mu gihugu hose habarurwa imanza za gatanya 311 557 nizo mu turere tugize umujyi wa Kigali gusa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakenuye murumvise ingene vyifashe ahanini bavuze ko biva ku mbuga ngurukana bumenyi ibindi biriko bisambura imiryango. None uretse izo mbuga ngurukana bumenyi nibihe uruhara rw'abanyamadini canke abakozi b'Imana n'urwahe? Utwo tubazo turi mutwo tuza guca ijyanino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Umutumire twabatumiriye nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni Pasteur Edmond Kivuye, umwungere mukuru w'ishengero Eglise Vivante ku isi hose. Pasteur Kivuye ariko arakora ingendo mu mareta atandukanye ya Amerika ku munsi wa Mungu munyigisho yatanze ku isengero Cross Point rifise icicaro ahi Washington. Yaragarutse ku vy'imiryango umutwe w'inyigisho wali Family Matters. Turaza kubigaruka ko mukanya turacarindiriye ko ashika muri studio zacu, ariko mukurindira ko tumwakira reka tube turabumvisha kano karirimbo Mpa Amavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe na Daniela.
Shabu
ijwi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacarindiriye umutumire wacu Edmond Kivuye pasteur ari mu nzira aza agana studio za radio ijwi America akaririmbo ni mpamavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe numfaso niwiwe Daniela mukurindira rero ko pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio zacu reka kumi benshi mwatwandikiye ku mbuga ngurukana bumenyi mushaka kugira ico mushikirije kwico kibazo cingo tube turabakiriye turahera kuri Vincent Ikadze ego utwandikiye wavuze ngo ndi umucamanza ndafise ico nterera uri umucamanza muca igihugu ga Vincent ugakorera ya Senari
Janzwe ndi murundi nkorera akazi k'ubucamanza mu Burundi nyene
ne kuduga ku ijambo rero tubwire ivyico kibazo uko vyifashe muri ico gihugu
Janzwe iyo umuntu aba nka yarumbiriza abaje gusaba idya divorce kujya kwahukana urasanga hariho imvo zibiri nyamukuru zikunda kugaruka mu mitima ya benshi ugasanga rimwe na rimwe iyo abakobwa bajya kubaka uno munsi ntibakiraba umutima w'abagabo b'abahungu bajya ko baraba icyo umuhungu afishe rero iyo yashitse agasanga urugo ibyo yumvira siko biri cyangwa umuhungu ntatunze arakenye aca abona umengo yari ihenze ugasanga akora ibishoboka byose ngo yakwiyogira divorce
aho imbere ko unadusigurira ko ari byo bababwira mu kuza gutandukana umuntu aca yibaza ati ubwo buryo bugira abahungu gusa naba nta bapfaso ni canka abakobwa usanga babufise gusumba n'abagiye kuba shira mu ngo n'abagiye kubakana nabo
abakobwa nari nkivuga ku bahungu ku bakobwa uko babiyumvira mukaya ndavuga ku bahungu nca mvuga ku bahungu nabo navyo birimwe aho usanga umuhungu aza kuronde ngo uba yibaze ngo iwabo barafise akabona umengo adocaronka yamuronka akabona umengo ntacaronse agacikagomba kumuturubika uko wakozi wari ngo siko ngombwa ubaho ngaha ugasanga umukobwa akibona nk'umusaraba nawe agaca aza kubi gusaba ati jye nupfa numva nduhutse uru rugo naruvuyemo
ivyo bibwirwa n'abaza kubitura mu butungane bashaka kwahukana
aho baza bagasaba ati urumva ati twe dushaka kwahukana kuko igihe twabana twarumva tuhiyumvanamo ati mugabo uno munsi tubona ko twiyumvanamo bakakubwira bati kugira ngo twumve turuhutse nuko twumvana n'uyu muntu kuko twumva ubu n'umuti tudatekanye hanyuma rero abo bakobwa iyo asanze ubwo butunzi yibaza atari bwo buhari uca usanga agomba kuvuga ati bon ndabona ko niyihenze ugasanga ntibikunda ko ashobora gukwirwa muri iyo situation akumva umengo yitwaje ahantu yohava akajya gutekana yabivuyemo nk'umbure mu gihe aba afise n'abandi yigeze kuba bakundanye nawe abona bagumanye icyo ni ikintu twabonye cy'uburyo kiza kiragaruka kenshi aho abahungu bakobwa bakibona ku mengo bogenda bapresera uburyo hanyuma abahungu nabo nyene navuze yuko nabo nyene bibashikira ikindi twabonye kigaruka kenshi ni abantu bajya kubaka ingo bakabona urugo nk'umunyenga
siguro
no kuvuga usanga hariho abakobwa abafise imyaka 21 incaye 22 n'itatu ukabona abo bagenda na bose barongowe haba ngo nongo naje nopfundo ntiyongwa ngo naho ba mu gitobe nkaba ndi ku mugabo gusa
ku myaka 21 ku myaka 21 umuntu aba aragira kwihebura ko ubunye umuntu yize akaronka akazi kugira avuge ngo sinze ndanagende ngenda gusabiriza umugabo gusaba n'imyaka 35 ubunye bavuga ko ari mike cyane
turavuga hanyuma batize batarindiye kwiga cyangwa bivanye n'uburere baba barimwo turaba nk'aho turi mu Burundi nk'ibice by'imbo bice by'ahantu hashushe cyangwa nk'iyo mu bisagara hanyuma bajya kubaka bakiri bato rero ugasanga nta ekipe bagendana ari mu rushenga yari hehe bose bamaze kuja kurongwa nakabona umengo nawe yogenda uwari yamaze kugenda aca abona aragera igihe agashike vyose yibaza ku mengo n'umunyenga amaze kubona yuko atari byo ari urugamba ahubwo atari umunyenga aca agomba gusohoka mu urwo rugamba
None ga Vincent nimba atari banga wewe uri umucamanza hagati mu gihugu cy'u Burundi canke i Bujumbura
General akoreye Bujumbura ubu naho ndi mu gihugu hagati.
Ubona bikaze hehe Bujumbura ku mugwa mukuru canke ruguru?
Edoye turaraba bikaze mu bisagara mugwa mukuru. Kubera mu misozi hoho baracari muri kwa kubaka kwa kera aho umukobwa agenda kubaka ari determine avuga ati ngiye kubaka urugo kandi na ruguru akagenda yarusana ndampanuro z'abavyeyi na basenge bakujya kwa kera bitandukanye no mu gisagara abantu bashobora kurogorwa muri cya gihari.
Hanyuma ababikwega kuko hari igihe usanga naho abantu bavuga ngo barahukana umwe agenda avuga ati ndashaka ko tuvana ariko wundi akaguma anana avuga ati nyamara reka turira abana canke tugira iki ababikwega cyane n'abagore canke n'abagabo?
Gushika no munsi tumaze kubona hari ibintu bitangaje. Iyo baza kwitwara kenshi haza umugore haza umugore asaba yuko yokwahukana ariko umugabo nawe kenshi nawe ageze kuhitaga urubanza avuga yuko adakeneye ko bahukana. Mugabo umugore akamubwira ngo dufashe nko ku manza ndwi ku icumi haza umugore asaba divorce. Umugabo nawe aje akayana ati jesi mbona ko nogeya divorce. Kubera iki rero tumaze kwambura umwambaro w'ubucamanza tukabaganiriza nk'abagenzi abakenyezi abagabo bakubwira ati ndi ushaka kwemera divorce mu gihe umukobwa yaje ndamutoye uko nyine dukundana kubera twari dukundanye uno munsi nkaza kwemera divorce tugabura amatungo yose mba mfise kandi nawe ata kapitali yazanye.
Urakoze cyane rwose. Ego urakoze cyane Vincent Nkurunziza wari watwandikiye uvuga ko ufise icyo uvuga nk'umucamanza akora ngaho mu Burundi guri munsi mwiza ku ntererano yawe. Urakoze. Ego hari n'abandi batandukanye bariko baratwandikira mu kurindira ko umushitsi wacu Pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio nka Jonas havuga yanditse avuga ngo ngo vyiza ho ubushakashatsi bukomeye bukagira kukuraba icari cahuje abo bambere yuko bakana kuko ngo niho hari nyishu y'igitera kwahukana mukuri ubugeni ngo canke ubukwe bw'iki gihe akenshi buri gushingira ku bukungu byanditse mu Kinyarwanda. Muranyihanganira ibyo ntaza gushaka kuvuga neza ngo canke ngo inyungu z'ibintu kurenza urukundo ibi bigira ingaruka zimomeye zirimo no gutandukana hamwe bikavamo no kwicana ngo ibaza ariko kubana n'uwo udakunda kubera ko uwo wakundaga yabuze inkwano iwanyu bamwase ngo kubakana n'uwo udakunda kuko umuryango wawe wakujije uwo wakundaga. Ivyo ni ivyumviro vya Jonas havuga yavyanditse mu Kinyarwanda n'ico gituma ndabisomye mu Kinyarwanda. Bana b'Imana Baltazar nawe kuri Facebook ijwi rya Amerika yanditse avuga ngo ikibazo nuko abantu tutagishaka kumvira yaturemye bigatuma habaho inarije mu rugo hakabura ubahundi umudamu ntabakimenya ishingano ziwe n'umugabo nawe bigatuma atwaza umukazo uwo yakagombye kwinginga no kubungabunga bigatuma habaho imishamirano ya buri munsi. Kubaha uhoraho ngo ni ryo tanguriro ry'ubwenge niko yavyanditse ngo nitwamubaha azoza yivange mu ngo zacu hama ngo tubane mu mahoro ukwahukana ntivyemewe imbere y'Imana. Ibi ni ivyumviro vya bana b'Imana Baltazar. Turase Louis Michel ku yindi murongo wa telefone. Louis Michel ikaze. Louis Michel uratwumva? Louis Michel turumva ka telefone kiyo katumvikana. Philippe wewe turi kumwe?
Ego cyane turi kumwe.
Uherereye ga Philippe?
Jewe merereye mu Burundi. Ese te bamo ma province yo muri nord
yose ukari ayo mu buraruko
oya imyinga
ivyifashe gute ivyaba ivyingo ngaho onye muyinga gafiri
bo imuyinga ivyo vyintane hagati mu ngo byamaza zibonekeje cyane ariko ikigaragara nuko nta gaciro baba baha ibanga bagiye guhana urugo bagiye kubaka mu kugira uko umengo bishobora kuba ari nk'ibikino bariko baragira gucyo rero bamara gushika muri byango bakibagira yuko Imana yabagize yabahujije ngo ibagire umwe. Icyo kintu rero cy'uko Imana ibagira umwe cyabwirijwe kuba aricyo kibaranga maze kigatuma bahura
bakagira icyo nokwita umwanya w'umujyango bagahana umwanya bakaganira ujya amurugo ikintu kizobubakira cyubaka iminsi yose uhera ku kiganiro mukaganira mukatangira hamwe ibizogenga urugo rwanyu hanyuma mugafukama mukaheza mugasenga kuko Imana yavuze iti muri Bibiliya ko umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe hanyuma umugore akubaha umugabo ariko nicyo buza yuko n'umugabo akunda umugore hanyuma umugabo kandi akongera kubaha umugore kubera iki bubakiye kuri rya jambo ry'Imana kwa gusenga bakongera bagasangira byose kuri ubwo rero iyo mikino bashyira mu rugo bakabona umengo bagiye kubaka nk'abagiye gukina ibazi hagaciro icyo gituma kenshi usanga byatumye ingo zisambuka ugasanga bariko baraja kujya mu manda zo gutana.
Urakoze cyane rwose Filipo ngaho onye Muyinga ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda wa mutumire wacu arashitse muri studio zacu ni Pasteur Edmond Kivuye umungere mukuru ishengero Eglise Vivante ku isi hose. Pasteur makoze kwitaba ubutumire bw'Ijugi Amerika.
Murakoze cyane.
Ego kandi nakazi muri leta z'ume za Amerika muri ko murakora ibikorane bitandukanye mu mareta atandukanye.
Murakoze.
Imbere ko duca tugaruka kuri ivyo muri ko murakora amareta muri ko muragendera nayahe ubutumwa mwaje muzaniye abarundi n'abanyamahanga abanyarwanda abanyamurenga abantu bose bakurikira ubutumwa bwanyu nubwa.
Ah twebwe ubutumwa dutanga n'ubutumwa bw'impemburo. Ego twifuriza abantu guhembuka bakabaho neza.
Ego.
Bakubaha Imana. Imana nayo ikabaha ibyo yabasezerani.
Ego.
Ego murakoze.
Muri ko kwa Mungu mwari ngahanye kuri Cross Point ni Sengero City cha Washington muri leta ya Maryland. Mwaratanze inyigisho zitandukanye turabigaruka ariko hambavu ya Washington ahandi mutegekanya kugenda ni hehe?
Tuzoja Massachusetts mu bice bya Boston. Hanyuma tuje tuja Canada, Montreal na Ottawa. Tuje tugaruka Maine, zokora Portland muri Maine. Tuje tugaruka Texas. Ego.
Ku munsi wa Mungu mu nyigisho mwatanze hari umutwe w'inyigisho rusange bavuga ngo family matters. Ubutumwa ga pastor ahanini bwa rugahe muri uwo mutwe bavuga ngo family matters.
Byari bijanye n'ivyo muryango. Ego barifuza kumenya ibijanye n'umuryango muri rusange hama bakaraba ibijanye n'ivyo kubaka ingo bakaraba n'ivyo uburezi bw'abana n'umubano w'abavukanye mu muryango.
Yego. Mubi bangamiye imiryango itandukanye mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda nk'uko twavyumvishije abakunzi b'Ijugi Amerika tugitangura harimo ukuvana ama divorce yabaye menshi mu Rwanda baravutanga ibitigiri yuko nko mu 2018 ubutungane bwakiriye imanza 69 ariko mu 2018 zica guca bwakira imanza 1011. Bavuga ko ahanini byatewe n'imbugangurukana bumenyi. Nico gikuru gitandukanya imiryango kiriko kiratera uko kwahukana mu bantu batandukanye ni kumibona namwe.
Cyo bari kimwe muri vya ariko sinimvira ko iyo nkomoko canke ari yo mvano yavyo. Ego. Ugutandukana byamye biriho. Sibishasha kuva kuri Mose. Zamye biriho mugo hari ibi bituma.
Yego.
Haraho bigwira gusunza handi. Hari nibihe bituma gusunza handi. Naruvuze ko no muri ibihugu byanyu yo hakanye bikomera gusunza ko ngo abantu baradeprima. Yego.
Hanyuma hambavu yivyo muravuze mu bihugu byacu ko gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengere canke guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda atari mvuga ngurukana bumenyi kica kiza kiba nkica kabi canke ca gatatu wanashaka ni ncaka ne nivya
nuko ingena abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera abantu ntibafise kibanza cha ntibahi kibanza umuryango nkuko babikora mbere les valeurs les agaciro baha umuryango si nkuko byari bimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose harazamo ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze nico gituma ubu bigenda birunyuka ntibimeze nkuko byari bimeze kera kera umuryango warabijamo cyane
yego
ubu bamwe aravuga toya ubu nitwe dukundana gusa tuzobimenyesha abavyeyi gusa nibagomba bazi natagomba nakazi kabo nakaye nitwebwe urugo rwacu twe twenyene mugabo umuryango warabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga bavuga ati urya muryango n'ukuri turawutse canke uritonda muri urya muryango uritonda urya mwigeme emwe oya nta kuntu bakagucira gace uwo bantu ntibagomba kubaza oya naramukunze ari kindi n'urukundo gusa mugaye buryo urugo ntigubakwa n'urukundo gusa kuko hari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canke amaranga mutima
mudutandukaniritse
amasantima n'ibintu bihinduka
yego
ibirorogwe n'ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga ari umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya si ubwa mbere biba byarabaye ku witwa Yakobo muri Bibiliya yabonye umwana wa Inarume Laban witwa Rakeli canke Rasheli aca avuga ati je nzomukorera imyaka indwi si Laban yabimusabye oya niwe yavyibye niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera urumva rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nk'uko bamwe babivuga muri ako kanya umwanya birahera
ngani bimwe aca avuga ngo mu gifaransa ma coup de foudre ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata akanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vy'imbuga ngurukana bumenyi muri ko mugendera muri bino bihugu hari n'abavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet nzokwivuga nitwa gutya nkora ibi nkundi ibi nanki ibi ubwo rukundo gogo muraruvuga kwiki
urumva habaho abaranze cyangwa baranga
yego
mugabo ubu nta intere y'amaronko baba fise inasenge inabo se wabo inarume umuvyara we mukuru we murubuna we mwene wawo hafi umubanyi uwo niwe bamurabira akamubwira aba rero nawo kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'ivyo mugabo ubona badandaje
bariranga
yego bakakora ati twe dukora ibi n'ibi n'ibi ubaca usimbirako bo ntabyo nzi cyane hari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri interineti mugabo bagize imana basanga imiryango irazinanye barabafasha urumva abandi ntabyo nzi rero sinobivuga ko mugabo ico nzi nuko izo dating sites ayo ma site ya internet yo guhuza abantu bakundane bo nibo biranga baridandariza bikunda bidakunda ntaco bibabari
ntaco bitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfu arwo zo watandukanye avuga toya turabana nivyakunda tubandanye nivyanka tubivemo urumva bisigari kontra ni nko kuja ku kazi nibampemba neza nzohaguma niba mfata nabi
ndahave kuwa mugani wanyu ni kagaciro kahari kahaga umuryango katakihari cyane rwose ejo ugiye muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dusa benshi batwandikiye bagira ni benshi cyane ariko reka tugerageze twakire bake muri bo kuko umwanya uri kurasa nk'uwitera turahera kuri Oscar Ricards Oscar Ego uherehe gauska mukayanza kabazo kawe canke intererano kwa Pasteur Edmond Kivuye urakoze ugira umwese mwiza ngaho umukayanza Oscar
ego kabisa ni kuvuga ngo dusatari cyangwa kibazo cyo gukomeza kuko mu nsanze umugore afatwa yuko baresha n'umugabo hama hakataba buri cyuma ikindi uwo mugabo atavuga ati none se naza ni mugore yuko umufasha hama kaba ko se ko tara aka uko kirizundi nsanze ndabona kumenga
ngora urakoze reka duhe akanya pasteur akwishura
yego
ugira umusimiza mukayanza pasteur ivyo ngo vyagateka kazina muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu vyo biriko birasambuza
sivyo bisambura aho ingena abantu bavyumva uko imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mugera sha kwica umuntu
yego
isukari irafasha kuryosha kinyobwa ariko amwe irashaka kwatera ingwara ingene batahura ingene akwesha ico kimico kiwagora mugwa abantu bose barangana imbere y'Imana mugo ntibivuga ko umwana atokubaha umuvyeyi umugabo atokubaha umugore wiwe umugore atokubaha umugabo wiwe urumva
yego
iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu ari bari hangana yashika ngaho umugabo yavuga gato agacamagara police kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze habi kuko harabonabonye harabo twahani basubije hamwe
yego
ariko yari yashitse abitahura n'abateye hasi hahandisha si imwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo arige bavyumva nabati agira turangana jewe barangana nabavyeyi bose ariko ni amwubahiriza unda zovyakira ryica utanga n'icuronga
yego
urumva ndakunda kubivuga ndiko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana mvuga nti niwa mugira umuboyi uzomuyaya ubona umugore mbarira nkabari umugabo nti niwamugira umuyazi zo muboyi niko bigenda ariko niwamugira umwami kazi zo umwami ico utanga n'icuronga uri yubahiriza ikindi ari kubaha ijambo ry'Imana hari habaza ati okay hari wambarige kimwe ati pastor uravuze ngo ni namukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengera akagigura namwe abagore mugamburukira abagabo banyu muri vyose nkuko ishengero ry'igamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umwuba naragukunda nawe umukunde naca kuba oya no kubitahura nawe wowe kora ikikuraba umwubahiriza umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa zo mugwako mugaho iconzi nuko icubiba arico wimbo
arico wimbura yego
urumva ari igihe kimwe nigeze gufata umuduga mvuye kukibuga c'indege ahantu mu taxi ne tugeza turayaga namaze afisa abana bangahe arambara ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugaho madama aguma gomba gakobwa
yego
c'abagore sinzi gene bameze urumva umuntu yumvira uko kuri we umugore si umuntu iberi muhira ntazingene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndazancanda mucira kagani ku mugabo yidoze abarira imana ati mana uyu mugore ntazi ngene abagabo turuha ndakora nkazana amafaranga no agaca yarya hamwe n'abana yiriwe yikinira n'abana mana uramugira b'umugabo yumva ingene bivuna imana iti icyo usabye ndakiguha aca hinduka umugore aca zinduka kare gutegurira umugabo
akoza
abana kubategurira icyayi iki umugabo aja ku kazi naca abajana ku ishure avuye ku ishure ku depoza abana aca ku isoko arasuma araza arategura ibyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agereza kuba aja gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhutse arazigorora urufu amaze kuzigorora ku mugoroba urashitse ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva barangura amabanga yabubatse arushe ati mana ndabonye ko n'abagore baruha mu gatondo ati mana usubize ku umugabo narihenze imana iti cyagiye wasaba narakwemereye n'ingoga umugabo utegereza kurindira
kugira ngo usubire kuba umugabo
ati ndindire gushika ryari ati amezi 9 kuko warayusamye urumva hariho igihe bihenda amanyama harya kubaha umuntu ntibivuga ko ubaye umutonyi kuri we kuramutsa umuntu neza ntibivuga ko agusumba
yego
ibyo rero hari ingene abacuba ngo kungana ntitungana oya turangana umwe wese arafite icyo atanga ngo ntibibuza ko habo mutwe habo abakurikira mugabo umwe wese mu kibanza aciwe
umuryango kaburubakitse
umuryango kaburubakitse
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga Evariste Ikadze Evariste ni tukiri kumwe John wewe uratwumva
aramutse Diane
amahoro neza uherereye he
ano muri state ya Iowa
haravugwa makinga ha wayo
imbeho gusa umwaka mushasha
umwaka mwiza uzoronkemo byose
narahamagaye ngo ndabatashe muranyi mu murongo ariko nta kibazo narabitahuye ko mwari bize
twari duse abantu benshi mugabo urazi ko dukomeza tubaha kanya n'uburumvise ko twifurije ego John twagutumiye uno munsi rero Pastor Edmond Kivuye ikaze mubazi
twari nukuri ndamuramukije cyane gose hanyuma ibyinshi nari kuvuga mwamaze kubintanga nabyumvise mu nyisho nari nkeneye kuko namaze umwanya muremure ku murongo ndiko ndumviriza ariko nashaka ndamubaze yo mpanurira iki cyane cyane ndahagarara kubaha mu iki gihugu cyacu turimo muri etaje ni yo mpanurira iki aba bene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera y'abageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook no kubabona batarababona hanyuma mbere bikanakunda bakabarino bagiye hiyo bagakora yo mariage hanyuma bakabazana ariko bashika ngaha bikaba ibindi kumvo z'uko abo baba iyo baba batahamenyereye hakarerero urabona abino ububahurumbira bo mu bisagara gusa bajya bifise baba baboneka neza pana hariya muzaruguru bimenyereye ibikogwa ndabona arashaka kuzana umuntu w'umukobwa yakuze atakintu na kimwe akora mu rugo kubera baba bafise abakozi cono bw'abayaya canke ababoyi babafasha muri byose ariko yamushikana ngaho uraza amategeko yo muri Amerika nta mukozi cyangwa umuyaya birekurewe n'amategeko gutunga mu nzu ngo ashikire kumurondera abandanye mu buzima yakuriye buto bagaca bahukana
urakoze reka dumuhe umwanya Pastor hakwishure John ubwire umunsi mwiza ngaho wayowa
namwe murakoze
yego Pastor ijambo ni rwanyu
ni kibazo ni bya bindi twari ko turavuga by'amasite ni byiza kwigira ku bandi amajambere ntawe yagwanya ni yatuma turiko turavugana ukavugana n'abari mu bihugu hehe ntiwoca uvuga rero ngo iby'amajambere azaye byose ni bibi mwengene tuvyifatamo ndashobora kukwigira ko ukanyigisha nkara ibintu byiza uri kurakora nkavyigira ko mvuga kukwigana
nico kikomeye
nico kigoye ingorane y'abantu bacu barigana ejo narwa ku televiziyo umuntu yamoye umushatsa urabije naje nkaca ngira nabona uwo muntu yambaye igipantaro akirekereje naje nkaca ndabigira sinzi yo byazananye sinzi igituma ngo nibigezweho rero nibi byo kuja kuri Facebook niki ni ibintu byo kwigana no sawa ko aguma bahanuza abiwabo urumva ni bahanuze ko ariho ababitanga imbere kubaka n'ukumenya ko ari ikintu winjiyemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka nageze kwivuga igihe kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu ni gozo utandukanye iyo rero wadivorishije n'uko umwe muri mwebwe yapfuye ndayivuze umudamu umwe ari ikanga aramaze umwaka wose yadivorishije yaciye ahagarika ibipapuro kuko hari ikindi kintu badatahura n'ikirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikoti iwacu ntabyo namba nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungu uvuye hehe ngo ndandaye pasiporo yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragira ico kitugize ko ni byiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwere kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko
turi compatible turi tuzoshoburana
agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo byitondera kubijanye no ku kuzana batarize gishijwe ibikogwa ego ari imiryango ifikinisha abana n'ukuri abavyeyi babirabe bavyitondere urumva bavyitonde nti ariko arafasha abana babo
umuntu aza kwibona yageze muri amahanga nyene wikorera
rero ni waronka umeze gutyo reka ko ngo sinzi ngene umeze
mufashe
mwigishe mwereke urumva mwihanganire niba ari umugore ube nka Kristo Kristo yaremeye amara umubiri wacu kandi ari Imana araza yicana n'abanyavya kugira ngo abahindure abagororotse niwe ugomba kumukuramo umugore ukunze ihangane umwigishe reka kuvuga ngo ehe urutwehe wakinebwewe ntaziyo biva niyo bija mufashe urumva nawe agufashe
ni magirirane ego Leonce ikaze nawe
uko mbashimiye cyane Imani bampera umugisha n'umwaka mwiza kandi
urakoze uherega Leo
mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura
nduga ku ijambo
nshimiyeho ukuntu mwaduteye iteka ubugira kandi n'uyu mwaka dutanguye mukadutumira umukozi w'Imana ndamukunda cyane inyigisho ziwe ndazikurikirana kenshi ariko jewe icyo ngaruka ko kwima kikiganira mu cyase kudushikiriza uri kuraraba ingo nyinshi zitambuka kenshi ingo nyinshi usanga zifu iyo nk'umupfasoni afite uburyo cy'amafaranga menshi ntushobora kugira kubaha umugabo nk'uko yamwubaha aba batagifite badafite ubutunzi muga amaze kugira ubutunzi umugore akagira ubutunzi burenze ikisanga hari kuzigurana ibintu nibyo nibyo yo ingaruka mbi mu bintu by'urukundo mu bintu byo kubana ikindi muri ko muragarukaho ni cyo guhurira kuri ma Facebook ego nanjye sindibaka ariko nanjye sitaho ubu twashyakanye ndamushakishaho ndabona kuri Facebook ubusigiho numva ndamukunze nawe arankunda ariko ndagira amahirwe sanga ari mu gihugu cy'u Burundi nawe
mwahuriye kuri Facebook
umwe wese ntazi twahuriye kuri Facebook rero umwe wese ntazi ho umugisha wiwe uri guhurira kuri Facebook ntabwo ari ikosa kuko usanga ari wo mugisha w'umwe wese aho uri niha utora
rero nuko umukozi w'Imana yama ahimiriza yama avuga ubutumwa bw'urugo bw'ingo kubaka Kristo kugiranira amahoro.
Uvuge usongora, uvuge usongora Leonce, kuko umwanya uri kuratujana tuse n'abandi baturindiriye. Ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze cyane.
Urakoze cyane. Ego Jean-Marie, wowe uherereye he?
Bomba bakira tumane.
Uherereye he ga Jean-Marie?
Ya ndi muri Mozambique, murakoze cyane. Ndi muri Mozambique, Nampula, mu gisagara cha Nampula.
Akabazo kawe kwa Pasteur Edmond Kivuye canke intererano.
Ego murakoze cyane. Je kibazo kiganiro cyakiriye hagati sinatahuye neza mu gukora ko kare na inasumye neza kuri Facebook ndabona ico byerekeye nagerageje rero gurindira kugira ntahure neza kingo ntahuzwe ariko mu byana nifuza gushikiriza. Byari ibintu bimwe nariko ndasaba mu bijyanye n'ibyo by'ukuntu abantu bumvahe mukirana kimwe bifuza ko bogira divorce. Hariho ibintu rero bya mbere abantu dufata menenerwa ariko ari byo bintu binakomeye cyane mu bintu bijyanye no na kofinage. Ho kenshi bikunda gupfira niho kenshi dukunda kubibonera. Akenshi barabeshanya kandi rero bwo kubeshanya rero bituma nubwo iyo hageze ko mubakana niyo mwa mwashakanye kenshi ucusanga hari ibindi bintu bigenda birahinduka mu rugo ugacusanga iyo habaye no kubeshanya byose bibandanije byagiramo. Ni kuvuga ko rero akenshi hari ibintu twama dusaba nuko hari nka leta y'u Burundi cyangwa leta y'u Rwanda ko nibo bavuze ko kenshi ariho bariko barasaba ibintu bya divorce bo dufasha bakaraba ko uko habaye ibintu by'amashure naho hakaba amashuri
urakoze cyane. Urakoze
kwa kera umukobwa bamurungika agomba aje kubaka babanza kumurungika kwa inasenge bakamurungika mu miryango.
Urakoze cyane Jean-Marie, urakoze urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Mozambique. Pasteur Edmond Kivuye mumvise Leonce na Makenga avuga ngo kobwe yo yifise canke umufaso ni biratuma haba ko gasuzuguro Jean-Marie nawe ngo bifira muri copinage.
Ubutunzi nta kibi kuko bose barabukene kandi urafasha umuryango kuko iyo ubukene bwaje bamwe bamwe burabatera ingorane. Uko abantu bavyifatamo no kuraba ningere n'uwo mugabo yifatiye umugore yatunze urumva harya cyasha ngo zana rero wibuke ko ari je mutwe ayikora yose ni je ntegeza kuyabika hari gihe ivyo biba mbwa hariho n'abagore bameze urumva nta mwongo utaburi sato ibidahizwe biriho mu makansling tugira mu bo duhanura ubatse turabibona twasaba ko baguma baca bugufi kuko ibintu biraza kandi bigahera woguma baciye bugufi bakitonda. Hari afsitama kararakora cyane urumva akibagira urugo. Urugo ni umugambi w'Imana, niyo ntango y'Imana. Ikindi kujanye n'ivyingo hariho igitabo abantu kwe kurabiramo nkuko tugura imidugu kavusa gatabu kakarabiramo hagira igipfa ukakarabiramo nibasoma ijambo y'Imana. Iyo vyagoranye hakunda abantu baragereza gufasha ingorane zirabaho kandi kindi ibi bavuga ngo ubu ibintu byarunyutse ingorane zamyeho zamyeho abantu bamye babeshana bamye bahemukirana bamye byarabaye mugabo ubu kubera communication iteri imbere biravugwa cyane nico zamye biriho byamye biriho
ingene abantu bavyifatamo gusa n'ivyo bitandukanye
ingene bavyifatamo mugabo n'ingene abantu babikomunika mbere harabingorane abantu akaguma babinyegeje ariko ubu usanga byamaze gushika
rezo sosio
ivyo rero gace tuma ugerageza usukamwa amazi ngo umuriro uzime undi na wasukamwa ipetrol asukamwa amavuta n'ingorane kubijyana na copinage navyo n'ibindi n'ingorane abantu akwiye kwitonda. Nizo vya Facebook sinavuze ko atobigira bariko navuze ko ari wabigize bigakunda mugabo bitonde cyane babatse urumba ni nk'umuntu umuntu yashitse ku chapa cahagarika umuduga ngo bavuze ngo stop oya oya urapunguza kugira ngo ushore kujabuka gusa kandi amategeko sayo kugusambura ingo amategeko nayo gufasha abantu kubana neza mbaro abayakoresha nabe ku itariki zibiri ku wa kabiri tariki 30 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2019 nakwije imyaka 30 nubatse
ndabona ko no ku telefone agafoto ka madam Katavako
Katavako urumva
turakeze
mugo sinibuka amategeko nasinyiye ico gihe twasinya muri province n'ukuri sindarija kuyaraba aza iyo byagoranye natanga uranze ico ndico gana uranze ko ndumutwe urumva iyo byabaye gutya biba byapfuye
biba byamaze gupfa
niba twaze okay niba hanuza abandi kandi si umuhero w'isi yo bigoranye hanuza nturu wa mbere bibaye ko hari n'abavanye bagasubiza hamwe hari abo je nabonye bavanye imyaka 10 gahera bagasubira hamwe
bakagaruka bakagubaka
hariho rero ingorane ziri imbere muri bo hari n'ingorane ziva hanze uyu munsi turavuga ibihugu bya Amerika turavuga ibihugu by'iwacu amajambere n'ibindi itongo rya Eden wari umugisha gusa ntacaha cariho ariko inzoka iraza icihenda umugore umugabo nawe agwa muri uwo mutego Imana ije wa mugabo ati ni wa mugore waremba mugege yamumuha niyemo nta na seminari yari yagize kumenya inge n'umugore asa iki yavuye mu itiro acara mumenya aravuga ngo yanakara kanje nakagufa kanje urumva ariko inzoka yamaze kuhinjira ngo ni wa mugore waremba ingwane rero ni icaha ingwane hari inzindi ingwane hari bitero hari abadayimoni abantu bakwiye kumenya ko biriho mu 2015 nagiye muri Canada ndasengera abantu muri rusange nsa numva umukobwa umwe yikubise hasi induru oya ntazokubaka ntazokubaka nabandanya agendera mu bintu byo kubandwa no guterekerana ariko ibyo bintu byo gusenga cyose narinze ko yari umudamu yubatse yavanye n'umugabo baravana baravyanya abana babiri ndagaruka muri Canada aho hari mu kwezi k'umunani ngaruka mu kwezi kwa 10 twari twahuriye Montreal dusubira guhurira Ottawa mbona umudamu n'umugabo n'utwana arambara ngo uranyibuka nteka ngo ndi wa undi wasengera arambara ati uyu n'umugabo wanje tugira dusubize hamwe tugizogira mariage mu kwa 11 nago mbuzoze kuduhezagira none ni kuki bari bavanye hariho rero ibikurikirana abantu hari wimwe mumbi Imana irakunda ingo shetani naranka ingo kandi kuva ngo ukijijwe cha usenga ngo byose bicaye wa mahoro Imana ishimwe mugabo je ndibuka inkuru Yesu yagiye kuramutsa kwa Lazaro na Maria na Marita Marita acatangura kwirukanka ategura
inzimana
acatangura kurega mutonyiwe kuri Yesu kandi Yesu niho yicaye ari rero nakubwira ngo iyo Yesu ari mu rugo byose namahoro kai Marita acarega mutonyiwe ngo ariko ntibikubabaje kubona mutonyi wanje yicaye ngaho acatangura gutana amajambo kandi Yesu ahari mugabo bamenye ngo Imana yakunda imiryango yawo kandi Imana irababaye imiryango yawo kandi yashobora kubatabara abo vyagoranye ntibihebure basaba amasengesho basaba bahanura muri ibihugu barasaba psikologi babayagire hari uwo twego turaga muri sezama ngo kai ngo nta ba psikologi nkeneye ko n'igihe twubaka siho bari eka nca ndabona ntigihe wibaruka ntushobora kwanka umwakirizi ngo igihe wasaminda nta
siho yarari
hariho abantu badufasha turakeneye abadufasha ikindi Yesu yaravuze ngo umugambi w'Imana si uko abantu bavana bati noye ko Mose yavyemeye ngo nukubera gukomantara kw'imitima iyo twababaye mu mitima irabibuye
bikanka ku butumwa
bikanka avuga ngo sinzosubira kumuvugisha nta munzosubira kwizera abagabo bose nico kimwe abagore bose nico kimwe iyo umutima wakomantaye biragoye nahogera gute iyo turasaba Imana ibakize Zaburi ya 73 41 iravuga ngo igihe nari mu mubabaro umushaha wanje ugatekegwa n'umubabaro nari mbura bwenge nari meze nk'igikoko iyo umuntu ari mu mubabaro aba nk'igikoko rero ni ba Simoni bakize ni bahanuza abantu ni abanze baruhuke gatonyi ntiyihute cyane gufata ingingo duca tuvana nabanze iryo shavu ribanze rihere
hamabone gufata ingingo
abone gufata ingingo imana ibahezaga
ego turakiri yo migisha turase janvier janvier ku murongo wa telefone janvier uherere hehe
Mbererewe mugihugu cya Kenya mu murwa wa Nairobi
akabazo kawe kwa Pastor Edmond Kivuye wihuta kugira ngo tumuhe umwanya wo gutwishura nawe nyene mu masegonda make
ndanze kumuramutsa cyane gose ndamwifuriza n'umwaka mushyashya
murakoze cyane
ego nukuri turabashimiye cyane ku kuntu mwatunganije ikiganiro ugiye kubiraba uyu munsi jewe ndiko ndabona yuko mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ikindi murundi wo ngaho Burundi halo
turiko turakumva kandi unyarutse dusigaranye umwanya nyamuto
turi kurabyihweza uyu munsi n'udushyirazo nyamukuru turiko duturuka ku kuntu imanza zitunganyije imanza z'ubukwe tugenda nari uwo muzi nyamukuru cyane ibintu byarahindutse ariko abantu ntibashima guhindukana n'ibihe ugiye kubiraba uyu munsi ukuntu imanza zitunganyije mu gihugu cy'u Burundi ubukwe ni ikintu gitwara amafaranga menshi hanyuma ugasanga inyuma y'ubwo bukwe ugasanga abantu ingo zisigaye bari mu bukene
ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Janvier urakoze abavuga ko bisa nk'uko biva kuri iyo minsi mikuru sinzi ko ari vyo Pasteur dusigaranye iminota ibiri gusa akajambo kanyuma mubwira abariko baratwumviriza abakunzi b'ijwi rya Amerika abumuzoja kuri muri Canada muzoja kuraba za Maine n'ahandi muri uno mwanya musigaje muri Amerika
no bari uwo muntu nti kugira umunsi mukuru babikore nk'uko bashoboye mugaye inkomezi bashira muri iyo minsi mikuru abari zo nkomezi bashira no mu rugo hari itandukanye hagati y'ubukwe n'urugo urugo ruza nyuma y'ubukwe inkomezi bagize bazishire no mu rugo hanyuma ikindi novuga ngo Imana ibahezagire ibaho umwaka mwiza cyane ibaho ingo nziza ibaho imiryango myiza ibaho ibibondo byiza kandi n'abatararonka ibibondo umugambi wa mbere w'urugo sukuro nk'umwana kuko uhora yavuze ngo babane babe umubiri umwe babana karamata point final nta mwana ariko umwana ni nyongezo nibaza numugisha nibataza mubane amahoro imana ibahetsage
ego murakoze cyane gose Pasteur Edmond Kivuye tukibutsa ko muri umwungere mukuru mwishengero Eglise Vivante ku isi hose abandi dushimiye nimwe bwe muri ko muratwumviza nshuti bakunzi yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rob McLean bari kumwe muhinga bw'ivyuma Jenny Nahazwe ni je nayinde mesheje muri sanga mushobora gusura kumva kuri zitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabatumirira mu biganiro vyacu bitandukanye muri vyo harimo amakuru y'igice saha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda n'igice saha 1:30 mu Rwanikwe